Ku munsi wa kabiri rutanguye haburanishijwe amasura abiri akaba ari abapolisi babiri bahora barongoye umurwi wa polisi wari ujejwe gukingira ubuzima bwiwe. Abo barengukishijwe kubera yari yasavye ko baja kumuvugira ku caha yagirizwa co gutunga ibirwanisho adafitiye uruhusha. Basa n'abavuguruzanije mu vyo bavuze kubera uwa mbere yasiguye ko mu ibisirikanye igihe yararangije ikiringo ciwe yasize yeretse mugenzi we ibirwanisho vyose vyari ku kirimba kwa Bunyoni. Ni mu gihe wasigiwe amabanga we avuga ko mu nyuma kangu yabona igisandugu kindi atari yeretswe akavuga ko atigeze amenya icyarimo. Ni kumwe mu bari mu rubanza bwo kuri uyu wa kabiri mu ibohero rikuru rya Gitega yabwiye Ijwi rya Amerika kuri telefone adusaba kumwidondoro wiwe tutowuvuga. Kuri uyu wa mbere Jenerali Bunyoni yari yabitabaje kugira baze kumusurira ku caha cyo gutunga ibirwanisho badafitiye uruhusha. Mu ntara y'Icese kuri uyu wa kabiri yavuze ko abakoze amatohoza n'isaka bongereje na nkana igitigiri cy'ibirwanisho basanze ku muhaniwe. Yongeye agira ati igitangaje nuko ministere publike itigeze yandika inimero ya buri kirwanisho catowe iwanje. Kuri uyu wa mbere yari yavuze ko n'ibikoho bitera amarokete vyapfuye igendereza n'igipolisi vyasanziwe abamwagiriza babishize mu gitigiri c'ibirwanisho yaratunze. Bunyoni we yaburanishijwe ku caha kimwe co gutuka umukuru w'igihugu mu vyari bisanzwe ku rutonde rwatangajwe n'ibiro vy'umushikirizamanza kizigenza wa Republika. Mugabo mu mizi hiyongereye ko ico kwita umushikiranganji wa mbere amazina ibikoko. Sentare yemeza ko mu biganiro kuri telefone no mu butumwa bwanditse Bunyoni n'umufasoni wiwe bita umushikanganji wa mbere w'ubu Gervain de la Kobuca impene. Ku bwa sentare izo bisa no kwa kuba mutegetsi ubumuntu. Arenga yome Bunyoni yasiguye avuga ko arakazina k'ubuhizi bita Gervain de la Kobuca kandi bazinanye ko n'abandi bagenzi babo igihe bari bakiri ku rugamba barwanira mu murwi warwanya ubutegetsi wa CNDD-FDD wahavuye uhinduka umugambwe uri ku butegetsi mu 2005 inyuma y'amasezerano y'amahoro ya Arusha mu mwaka w'2000. Ku byerekeye gutuka umukuru w'igihugu Sentare yasubiye kwerekana ubutumwa bwo muri telefone yandikiranye na Bob Rugurika umuyobozi wa Radio RPA ikorera mu buhungiro aho yita Perezida Evariste Ndayishimiye kwa livuvuzera. Nigikoresho gisamira gikoreshwa mu gucuraranga cyane cyane kizwi muri Afrika y'Epfo camenyekanye cyane cyane mu nkino za nyuma z'ikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu mwaka w'2010. Ubuseruka leta muri urwo rubanza yasomye ubwo butumwa bwagira buti dushyire ingufu zose kuri vuvuzera kugira dosiye tuyihutishe. Ivyo ku bwuserukira leta n'ubutumwa buhinyitse bwavuga ku vyerekeye gutembagaza leta n'umukuru w'igihugu. Ubuserukira leta yavuze kandi ko ico gihe Rugurika yari yatanguye yandika asaba amafaranga Bunyoni. Bunyoni yamwishuye mu gifaransa ati très bien je vais tout faire, bisigura mu kirundi ngo ni vyiza cyane nzokora ibishoboka vyose. Niko ubutumwa bwanditse bwasomwe mu ntaye cese n'uwagiriza Bunyoni bwavuga. Muri sentare General Bunyoni yagaragaye inshuro nyinshi abwira ubuserukira leta muri urwo rubanza ati reka amaranga mutima n'ibishobisho werekana ivyemezo n'ivyagirije vyawe aho kuvuga ivyo wiyumvira gusa. Nkuko amasoko y'Ijwi rya Amerika yabitwiganiye ku bijanye n'ico caha co gutuka umukuru w'igihugu yongeye agira ati nimuzane ivyemezo niba hari amajwi canke ikindi kintu kivyerekana. Yongera ko ati umuntu hanirwa icaha kugatwe kiwe bwite mu mategeko. Murarengusa Bob Rugurika yavyanditse bisigura. Sentare yavuze ko naho atavyanditse wenyene ubwiwe yemeranije n'uwavyanditse kubera atari kwishura ku bintu batazi iyo bija n'iyo biva. Kuri uyu wa mbere Bob Rugurika yabwiye Ijwi rya Amerika kubishikirizwa n'uwahoze yamushikiranganje wa mbere muri urwo rubanza abifata nk'ibitutsi. Arenga yome Bunyoni yahagaritswe mu mpera z'ukwa kane uyu mwaka akajanwa mu ibohero rikuru rya Ngozi mu buraruko kuwa munani ukwa gatanu imbere yo kungururizwa mu rya Gitega ku murwa mukuru wa politike ahafungiwe abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza yarisomambike wa Bunyoni amaze kwiregura ku vyaha bine kuri cenda yikekwako. Abandi mu baruye gukurikirana urwo rubanza batubwiye batangaye bati ariko aravuga n'ubafise Ijwi ry'Itegetsi kandi biboneka ko avuga n'ubwenga nazi mikenyuro y'ingene imanza ziburanishwa. Urubanza ruzobandanya kuri uyu wa gatatu mu ibohero rikuru rya Gitega aho Bunyoni afungiwe kuva mu kwezi kw'indwi umwaka atagihindutse. Nk'uko amasoko yacu yo mu butungana bitwemerera uru rubanza rubwirizwa kuburanishwa y'indwi gahera hamenyekanye ibihano sentare isabira uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi yafatwa nka kimwe mu bihangange mu gihugu cy'u Burundi kugera igihe yatabwa muri yompi giturumbuka. Eroje uri kaneza Ijwi rya Amerika.